Iyi ni radio ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Mu Burundi hongiye kuboneka ikibazo cya lisansi. Abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo ibiciro byayo byazamutse bitanaboneka. Uyu ni umushoferi ukoresha bisi itwara abantu n'ibintu hagati mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu bice birimo abarwanya umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya. Muri Senegali ho Ousmane Sonko, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, wongeye kwicisha inzara mu minsi 8 ishize yamagana ifungwa rye, ubu arimo kwitabwaho mu cyumba cy'indembe mu bitaro i Dakar. Aya makuru hamwe n'ayandi turabagezaho mu mwanya muto. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Israeli kuri wa gatatu cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu bice birimo abarwanya umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya. Fide Niyongabo abahinkuru.
Igisirikare cya Israeli cyavuze ko ibibanza cyakoze mu bitero mu ntara ya Gaza birimo amayira yo mu kuzimu y'umugwi Hamas, ibigangara uwo mugwi ubikamwe ibigwanisho hamwe n'ibibanza urasiramwo za misile. Uyu munsi nyene ikinyamakuru cya leta ya Siriya cyatangaje ko ibitero bya Israeli ku butaka bwayo zishe abasirikare ba Siriya 8 bikomeretsa abandi 7 mu ntara ya Dara. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko indege z'ingwano zacu zakoze ibitero mu gusubiriza mu ndumane ibitero bya rokete vyarashwe n'igisirikare cya Siriya ku butaka bwayo. Ivyo bitero bibaye mu gihe hari impungenge kwingwano hagati ya Israeli n'umugwi Hamas ishobora gukwiragira mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Israeli yaragabishije abagwanyi b'umugwi Hezbollah ushigikiwe na Iran bakorera muri Liban kudahirahira kwinjira mu ngwano iriko iraba muri iki gihe hagati yayo na Hamas. Umuyobozi w'umugwi Hezbollah Hassan Nasrallah yakiye abayobozi bakomeye b'umugwi Hamas na Jihad Islamique mu biganiro kuri uyu wa gatatu. Itangazo ryashizwe ahabona ryamenyesheje ko abo bakuru b'iyo mirwi baganiye kucokogwa mu ntumbero gushika ku nsinzi mu rugamba wo kwivuna umwasi ruriko rubera mu ntara ya Gaza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza ku munsi wa kabiri bwaratangaje ko igitigiri cy'abantu bamaze gupfa muri iyo ntara mu ngwano kimaze gushika ku bantu batari munsi y'ibihumbi 591. Benshi muri bo ni abapfasoni n'abana.
Tukiri ku makuru yerekeye iyi ntambara hagati ya Hamas na Israeli, abayobozi mu muryango w'abibumbye ejo kuwa kabiri batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israeli no kuba iki gihugu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye mu byabo abantu 400,000 muri iyo ntara. Abanya Israeli bagera mu 200,000 barimuwe kubera ibitero bya Hamas. Nanone Fide Niyongabo.
Abo banya Israeli 200,000 bimuriwe mu mahoteli n'amazu yakira abashitsi mu gisagara cya Eilat kiri mu bumanuko bwa Israeli byatumye leta ya Israeli yubaka ibibanza birimwo amahema yo kwakira abo bantu. Ivyo bibanza byubatswe mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Tel Aviv. Ku banya Israeli baheruka kwimugwa bahunze ibisagara biri hafi y'urubibe n'igihugu cya Liban kubera ibitero vya rokete vy'umugwi Hezbollah. Aba ba mu mihana yahitwa Kerem Shalom ku metero 30 umuntu avuye ku rubibe n'intara ya Gaza bashizwe mu ihoteli iri mu gisagara cha Eilat mu bihe byiza. Ni kibanza kiri ku nkengera z'ikiyaga gitukura abantu bageriramwe uburuhuko. Ni kibanza gitekanye mu gihe abanyagihugu mu bice byinshi by'igihugu batekewe n'ubwoba. Bruria Karni Hadas yarabaye mu gice cha Kerem Shalom. Bruria Karni agira ati:
Many people are so terrified and so traumatized that they don't even dare.
Abantu batari bake batekewe n'ubwoba kandi barahamutse muri iki gihe ku buryo badashobora no gusohoka hanze y'ihoteli. Kuba mu mahema ntibisa n'uko abantu bubabikingiye. Dukeneye gusubira kugira icyizere mu bantu no kumva ko dutekaniwe.
To rebuild our strength and feel secured.
Muri Gaza abanyapalestini bihumba amajana n'amajana barahunze ingo zabo mu buraruko bw'intara ya Gaza kubera ibitero bikomeye by'amabombe by'indege z'ingwano za Israel. Bahunze kandi nyuma y'uko Israel ibaburiye guhungira mu bumanuko bwa Gaza imbere y'uko irungika muri iyo ntara inteko zigwanira ku butaka. Benshi muri bo bamaze indwi zirenga zibiri baba mu mahema yubatswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Sojude Naim ari mu bavuye mu byabo mu ntara ya Gaza. Sojude Naim agira ati
صار لي انا هان بالخيمه 9 ايام يعني انا حتى بدي احمم اولادي مش عارفه بروح بدي اعبي ميه بلاقيش ميه
مزميسي تشندا بمنيهيمه سنشوره نو كوزا بانا باجي كورات amazi mfise nta kibanza mfise cyo kubogerezamwo nani muzu zisukuye nshobora kuronka na ofise ndabicarika hatari umwanda ndafite impungenge baranakurura umwana waje w'umuhungu mukuru afise hasi
uladi bisxanu billel uladi bisulu billel ibni lkbir marid azma
ntabimenyetso bihari byerekana ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas iriko irarangira vuba akaba ari ukuvuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi biteguriye kumara igihe cy'ubukanye mu mahema.
Amakuru ya radio yanyu VOA arakomeje ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Video niyo ngabo atuvane mu burasirazuba bwo hagati hatujyana muri Afurika, turaza gusubira ku mugabane kutoraza gusubira ku mu burasirazuba bwo hagati mu makuru yacu ari imbere. Tugera muri Afurika, Usumani Sonko, umunyepolitiki wo muri Senegali utavuga rumwe n'ubutegetsi wongeye kwiyicisha inzara mu minsi umunani ishize. Ubu afite intege nke aho harimo kwitabwaho mu cyumba cy'indembe mu bitaro i Dakar. Fidele Niyongabo.
Usman Sonko amaze igihe yiyamiriza ifungwa ryiwe kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka, yarasubiye kugarariza gufungura araheze iminsi umunani. Muri iki gihe akiswe n'amagara. Umwunganira mu mategeko Sire Credoli yatangaje ko yashoboye kuvugana nawe ku munsi wa kabiri. Yavuze ko abaganga babandanya kumwitaho. Yavuze kandi ko amagara ya Usman Sonko yifashe nabi kandi ko abaganga bariko bamuha imiti adafise uburenganzira bwo kwanga. Sedoli yasavye umukuru w'igihugu ca Senegal Macky Sall guhagarika ibiriko bishikira Usman Sonko kubera abifitiye ububasha. Usman Sonko ariko ahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2024 yarangije mu kibanza ca gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2019. Yaragirije Perezida Macky Sall ko ashaka kumukumira mu matora yo mu mwaka uza w'2024. Perezida Sall yatowe mu mwaka w'2012 mu kiringo cy'imyaka indwi. Yasubiye gutorwa mu mwaka w'2019 mu kiringo cy'imyaka itanu. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi yaratangaje ko atazosubira kwitoza.
Tuve muri Senegal tujya muri Kenya, aho basekombata ba Mau Mau barimo gushaka uko Ubwongereza bwabasaba imbabazi bugatanga indishyi z'akababaro ku bibi bakorewe n'iki gihugu mu gihe cy'ubukoloni. Ni mbere y'urugendo umwami Charles wa gatatu azagirira muri Kenya mu cyumweru gitaha. Fidele.
Mu ntango yo mu myaka y'1950, abagwanyi b'aba Mau Mau baragwanije Ubwongereza mu kiringo kiri hafi y'imyaka umunani. Biyamiriza abakoloni bafashe ibice nka byose by'ibimera muri Kenya mu ntumbero yo kubikoreramwo uburimyi. Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bazokwemera ububabare bwatewe n'intwaro y'ikoloni y'Ubwongereza mu rugendo rw'iminsi ine bazogira mu gihugu cya Kenya kuva ku itariki 31 y'uku kwezi kw'icumi. Ikirimba cy'umwami Charles wa gatatu cyatangaje ko muri urwo rugendo azofata umwanya wo gukomeza ibyerekeye kumva mabi yakorewe Abanyakenya mu kiringo cy'intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Mu mwaka w'2013 Ubwongereza bwaremeye gushumbusha Abanyakenya barenga 5,000 bakorewe amabi igihe bagumuka mu ntumbero yo kurwanya akarenganyo bariko barakoregwa. Bahawe indishyi y'akababaro igera ku $24 million y'amadolari. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko abantu barenga 10,000 bapfuye mu mugumuko w'aba Mau Mau. Yamara abakurikirana amateka bavuga ko igitigiri cy'ukuri cy'abapfuye kirenga ngaho.
Fidel Niyongabo harakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho. Mukomeze rero kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri wa3@radioyacu.com mukurikire aya makuru. Turi no kuri Facebook, Instagram, YouTube na X yahoze yitwa Twitter, muradusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Tuhere mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro Kigali ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu yafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 umunyamakuru Theogene Manirakiza uyobora Ukwezi Media Group araregwa icyaha cyo gukangisha gusebya. Eric Bagira Ubusa ni inkuru irambuye.
Mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyamakuru Theogene Manirakiza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho icyaha zifite ishingiro. Urukiko rusanga nubwo uregwa hakana icyaha cyo gukangisha gusebanya bigaragara ko mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yakoranaga na Aimable Nzizera mu buryo bwiza, ariko nyuma y'ukwezi kwa munani yatangiye kumubwira ko agiye kuvuga amakuru yaramufiteho abanyarwanda bakayamenya. Bityo umucamanza akavuga ko amasezerano yakozwe kubera Manirakiza yakangishaga Nzizera kumuvugaho amakuru yaramufiteho. Kubw'ibyo urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma umuyobozi wa Ukwezi Media Group akekwaho icyaha bituma agomba gufungwa by'agateganyo. Kukirebana n'ingwate yatanze nayo umucamanza nta gagaciro yayihaye, yavuze ko itatuma atabangamira iperereza. Ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo Manirakiza yafatiwe mu biro bya Nzizera, aho urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU rwavuze ko rwamufatiye mu cyuho yakaruswa y'amafaranga 500,000. Manirakiza yemera ko yafatiwe mu biro bya Nzizera, ariko ko atari yagiye kwa karuswa, ahubwo ko ari amafaranga bari baremeranyije mu masezerano n'imikorere n'imikoranire bari baragiranye. N'amasezerano yaragamije kwamamaza ibikorwa bya Nzizera bigendanye n'ubwubatsi bwagombaga gukorwa na kompanyi Amarebe Investment ku mudugudu bashaka kubaka. Uregwa akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso byagombye kuba bimushinjura. Ibyo bikubiye mu biganiro impande zombi zagiranaga ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ayo masezerano yo kwamamariza Nzizera yagombaga gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha cyangwa mbere yaho nk'uko yasobanuwe mu rukiko. Nzizera yagombaga kujya yishyura Ukwezi Media Group amafaranga 200,000 ya buri kwezi. Manirakiza akavuga ko mu kwakira amafaranga 500,000 byaturutse ku kuba yari yaramenye ko Nzizera atari kuzajya mwishyura neza, ahitamo kuba mwatse ayo mafaranga mbere. Urukiko mu mwanzuro warwo ruvuga ko Nzizera yemeye kugira ayo masezerano na Manirakiza nyuma yaho yabonaga amurembeje amukangisha kumusebya. Umucamanza yategetse ko uyu munyamakuru abafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi. Azafungirwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umucamanza yibukije ko uregwa afite iminsi 5 yo kujurira iki cyemezo. Mu rubanza rwasomwe uregwa atari mu rukiko, Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ku ruhande rwa Manirakiza rwakiri iki cyemezo n'ikigiye gukurikiraho. Ni mu kiganiro kigufi twagiranye na Jean Paul Ibambe, umwe mu banyamategeko bamwunganira.
Urumva twamwunganiye tubona nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho icyaha, ariko impamvu twatanze harimo nuko twasabye ko byibura niba binashoboka kandi ni ibintu biteganyijwe n'amategeko yatanga ingwate, ariko nta agakurikiranwa adafunze. Ntabwo rero urukiko rwabishingiyeho rwumvishe cyane by'ubushinjacyaha. Twubaha ibyemezo by'inkiko, ariko kandi dufite iminsi 5 yo kuba dushobora kuba twashobora. Icyo tugiye gukora twebwe tugiye kureba uwo twunganira
yego
arebe uko bimeze, hanyuma ndemera ntashidikanya ko kirakurikiraho ari ukujurira, ariko ni ububasha n'amahitamo y'uwo twunganira.
Ukurikije amakuru atangwa na bamwe mu bagize kompanyi Amarebe Investment barimo Virginie Uwambaye Inema, bavuga ko intandaro y'ibi byose ari amasambu y'uwitwaje n'Inkundabanyanga. Inkundabanyanga ni nawe nyina wa Uwambaye Inema. Na masambu yari yaranyazwe n'abantu bamushinja ibyaha bya genocide biza kurangira uwo mukecuru abaye umwere. Bavuga ko Manirakiza nyuma yo kubakorera inkuru z'ubuvugizi bagasubirana ayo masambu afite ubuso bwa hegitari zigera muri 6 yagiye abasaba kumuhaha ibibanza 2 bene byo bakabyanga agatangira kubatera ubwoba. Kugeza ubu bene ayo masambu bavuga ko batangiye kuyakatamo ibibanza risaga mu 100 bikazubakaho amazu n'uwitwa Aimable Nzizera, nyuma akazayagabana nawo mu muryango wa Nkundabanyanga. Manirakiza ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'abanyarwanda bafunzwe kuva mu mwaka w'2021. Eh, bagira ubusaje rw'iryo America I Kigali.
Erika bagira ubusa harakoze kuri iyi nkuru hatugejejeho amakuru yacu rero tujye kuyakomereza mu Burundi kuri iyi nkuru y'abana batandatu bo ku mutumba wa Murenge zone Gitaba ni mu ntara ya Makamba bagiye hamwe kugira ngo biteze imbere barabumba bagasudira bakayegeka imitiba y'inzuki kandi bakanifatanya no kwiga icyo basaba abayobozi ba komine Makamba ni ukubafata mu mugongo kugira ngo impano zabo zijye ahabona zizabafashe kwibeshaho batarinze gusaba akazi muri leta inkuru hijwi rya Amerika bateguriye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Vendayishimiye hari Kigali mu Rwanda
Nishura ya mujya abana batandatu bafite hagati y'imyaka 18 na 15 bakaba baba ku murenge wa zone Gitaba Imakamba twabasanze bose bakuraniye kubarongoye bariko barabumba ni mu kigahantu hihishije kandi haga kuko ni mu nzu y'ababyeyi babo bayigira neza grace hari amakaro amategura ibikono bateramo amashugwe imbabura igikoresho cakira umuyaga nkuba mu gihe cyo guteranya ibyuma abo bana batandatu bose n'abanyeshure urango iryo shiramwe n'umwigeme igira neza grace nawe nyene n'umunyeshure yatanguye kubumba afite imyaka 10 ubakaba afite 18 yatanguriye ku matafari kukaciri ruhande y'abahungu bari kubara yabumba yumva bikunze
ibintu bijyanye n'ibyo kubumba nabitanguye nkiri muto kimwe gusa mbumba ibintu bitandukanye bijyanye no kubumba amatafari nabitanguye ni gasenkem ibijyanye naje no kubumba ibintu by'ibishushanyo bimaze mu amezi 5 ndabumba igishusho cyose niyumviye zaburufi cyabagakoko nyene inyoni ikintu cyo gushyiramo amashugwe amasahani imbabura amapave ajyaho hasi
Tuwara mubajije tuti none wewe byagenze gute ngo wige kubumba kandi utavuka mu bwoko tuzi ko ari bwo bukundu wo mwuga igira neza grace na wati jewe narabikunze gusa nakindi kandi bujya kubumba si umwuga w'abatwa kuko nawo ndabyiga na mugenzi we ni Haririzwa Karine yabyize kubera ukubikunda kuko muhira atabyo bakora
jewe iyo mpano papa wanje nta ndamubonana ariko kugira ntangure kugira nte kwiga ibyo byo kubumba je narabibona nka ipfuza iyo ni impano y'uwandi hama turaje hamwe muyinde association twibwira yuko two kwiga ibyo bintu nyene kubibumba hama ubu twatanguye kubibumba
muri iyo shira hamwe barabumba kandi byari inkoko zibundikiriramo amagi kugira zishobore kuyafuka yose dushimira imana Emabre yiga mu mwaka wa gatandatu akaba afite imyaka 15
irashobora guhubaza yari yo yikoreye cyari Turashobora kugira nte rishobye guhubaza na urumba kubuhayura homba natwe twaciye twiyumvira gukora ibyo byari turashobora gusasa mu kintu tudahubana ko gitanga ibyuya hama naya magi kajidira hindukize kidirimenya iyo nyene icari dupfa gukora ico tubonye ndukora twisunza amagi nkoke bayataye kuno chatutangura tukagikora tubagishira ngaho hari gihe za dukazita utamenya ko zigirante ko bazigomba guca ikacusanga yatayemwo nawe ucushiramwo nk'ibintu bishobora kuzana utwuya kacibundikiriramwo
muri iryo shirahamwe ry'abana barorora kandi n'inzuki dushimira imana Emabre ati icyatumye dutangura umwuga w'ubuvumbi nuko twabona abantu baronka amafaranga menshi muri uwo mwuga ikindi cyadushituye ni shavu twarasaba ubuki ababwegetse bakatwima duca turafata ingingo yo korora inzuki kugira tubwironkere igira neza grace nubwo ari umwigeme yarabumbye amatafari arubaka inzu ku itongo kwa se icyatumye yubaka kwarukura abakobwa bo atoshobora kubaka inzu uwo muyabaga yarize n'umwuga wo gusudira ashitse kunambwe yo gusudira ama mashine avomera none ubwo abo bana bafadikanya gute ibikorwa byishira hamwe n'ukwiga igira neza grace
ndakora aho ngejeje nkacamanza nkahagarika nkacaniga nkijije kwiga rero icyo cyose camanza nkafata umwanya wo kuryama kugira ngo ntibincanke mu mutwe kandi sinibagira ibyo nize kandi cyake ndisinze kugikora nabi
Ni Haririzwa Karine w'imyaka 13 yaragabuye iminsi y'ibyo bikogwa
yewe ishuri liragera umwanya wagyo nk'ubu mu ijoro umwanya wose ni umwanya wo kwiga ibyo kwishyura no kumurango kwera indiga iby'ishyuri kuko nta kumugoroba hama uwo mwuga nawo wo kugira ne wo kubumba n'ubwegetsi hama ku munsi wa Mungu ndosakanya akaba ari ene njya kuwo mugo
none abo bana umutayo wo gutangura ibyo bikorwa bawukuye he ntiharirizwa Karina ati twatanguye dukora utundi dukorwa twaduhaye yo gutanguza nayo igira neza Grace ati ayo dukoresha tuyahabwa n'ababa baduhaye akazi ariko ababyeyi babo baraje barabafashisha ibikoresho bimwe bimwe Kabura Christine arabona ko abo bana bakiri mu ntango kandi ko bakwiye gushigikirwa Nyenzima James umwe mu babyeyi yabigishije umwuga w'ubuvumbi asigura ko yabikoze kugira abana ntibagume bahanze amaso leta ngo nizo bakazi kabatunga
je nagishimye ingene n'ubu abana bariko bariga mashuri kuko so kuvuga ngo nubuze bwa leta bazoguma baronka bakazoguma bakurikirana imyuga yabase bakoze
kubwa niyo nzima James iyo myuga nikazoza k'abana babo kandi kuyimenya no kuyikora bizotuma itazimangana ahubwo bayikore n'ubuhinga buteye imbere bashobore kuronka umwimbo mwinshi
kandi bakurikiranye imyuga yabase bakoze dosanga bafise kazoza gateye imbere cyane
ico niyo nzima James ashima kuri abo bana nishaka babikorana nubwo bakira abanyeshure arizeye ko bazotera imbere ico abo bana basaba no gufatwa mu mugongo barafise ikibazo cabo bakuri bumba naho borima amashugwe kugira ngo inzuki boroye zije kudahayo ibyo zihingura mu buki ntiharizwa Karine we mu byasaba leta arashira mu isoko ry'ibyo bakora
ikipfuzo cyanje nipfuza yuko uno wacu wotera imbere hama leta ikaduha aho kubidandariza katuronderera n'isoko ikaduha n'ahantu ho gukorera kugira abantu bose baze barabibona
mu burongozi bwa komine Makamba Dieudonne Hakizimana umuhanuzi wa Mustaneli ajeju mibano yishura abo bana ko bahora bashikira ugwaruka rufise imano bahora babashigikira mu kubafasha guseruka mu mahayaneshwa
Tugushimire Thierry ndashimiye kuri iyi nkuru hijwe rya Amerika yateguri ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi utugezejeho. Mu Burundi kandi hasubiye kuboneka ikibazo cy'ibura rya lisansi abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo igiciro cyayo cyiyongereye itanaboneka. Ikibazo rero kikaba gikomeye cyane mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'uko umunyamakuru Eroje Birika neza yabikurikiranye.
Amasasyo menshi ntabitura afise cyane cyane ibyo mu bwoko bwa essence ahabonetse gike naho abakiriya abaca bakiravya bwo nyene abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko ibagira ko ingaruka mbi uyu musore anyonga tagisi yabwiye ijwi rya Amerika ko bakazi kahagaze kuko baguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira
akatwa hagarise kubera igitoro n'ukuri none tuza kubaho gute tudakora ubu mfise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko ndakivuza nashire amasasyo menshi na igitoro gihari
Eka ni umugabo twara bisi akabaro ni kose acavuzwa no kubona igitoro kiduzwe ireyi ariko kukironka ruka rwa gatana
twazunguruka tugahangayika cyane gose kwa ngo tuvuye kuri kotebu batwazunguruka hano hose ni mirongo igitoro turabona kikira cyasuye kuba ndasi cyasuye kubura
umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduza ibitoro uko bishaka ariko bikaboneka yaganiriye n'ijwi rya Amerika yavuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma yuko urutsingenzi yari yakuwe ingozi
kwa kwa moya namba baduza kandi ariko nokuri igitoro kiboneka ko igitoro naho atwe turaba transporte tujya kwa turansi igitoro abakiriya nabo hariho abakomeresha babakubera bakoresha ibitoro ni kuvuga transporo nokuri ni ikintu gikenewe ndazi mwese murabizi
bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa n'akahagaze uyu mucuruza wo muri zone Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara
umwene gihugu ntashobora gusuma ari muri shingene rogero kugira ngo agende muri ni komine irango natafise ibihumbi 200 ntashobora ngo agaruke ari umutwe wiwe kunda gusumira mu Kayanza Ingozi utuntu turangura Ntamwe ni guhongaha akigenda kuriye igitoro.
Abandi banyagihugu nkuru agendesha ipikipiki bemeza ko ibiciro by'ibitoro byaduze. Litiro ni nusu nk'urugero ya essence itarenza 173 ayironka ku 17 ku isoko ya magendo.
Ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingora abaheze mu gihe cy'u Burundi. Kugira ngo hehe igitoro cy'u Burundi wohegura umugi. Urumugi mu minota 5 burose ni burushaka. ariko igitoro ni ngorane iritiro kuironka cyagikinjo c'iritiro ni nusho n'ibihumbi 17 ni ibintu bibabaje
ibituma abashoferi n'iduga yunguruza abantu n'ibintu bishingira biciro uko bishakiye
abashoferi batucurofu n'abuhoro cyangwa abanyagihugu bakaducurangura uko bishakiye mu kuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose nta biciro ofisiyele bizwi
mu ntara zitandukanye aho igitoro kibonetse kimara akanya nk'ako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bo ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza bari bizigiye kubukura mu cyibo babonye amakamyo apakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya urumero rumara badashikiriwe baganiriye n'ijwi rya Amerika batumye buratondera
icyo cyari cyaje ubwo hari haje gikenya mugabo cyamaze umwanya urumero rumara kubera bagitondeye bari benshi cyane ngiye kumwesha sanga kirakamye n'uburimbo ntashyembika ari haheze nk'iminsi itatu ngayo ubanza atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye icyangwe yabanye babanza gusa cyangwa yo nk'abantu bavuye mu mihingo yo
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagagira jesinzi nk'ejo cyaraje saa kumi nk'ejo cyaraje saa kumi kugera saa mbiri igitondo cyari gikamye bese twagiye kunywa turakibura habwo twamigoye mu mazi habwo nyamba bashaka kukiduza ntibakiduze nyene hama bananye kimboneke
tubajije umushikiranganji w'ubutane n'agataka ari nawe yajejwe gutunganya ibitoro iduhaye mu wizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri Aubert ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuva mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu Burundi bimaze kuduzwa inshuro zitatu irya nyuma byaduvugijwe hari kuwa cyenda ku kwezi kw'icumi umushikiranganji wa mbere yagendera ko bucasabye abarundi mu mpera z'ukwa cenda gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduvuga ku isoko mpuzamakungu na leta izoca ivyisunga aha yari mu kiganiro ca mbere y'abashikiranganji bagiranye n'amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega
anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko ntabwo tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro vy'ibitoro vyadubugijwe ariko kubera bifise ibigega ntega bizoza hari amafaranga ama leta ari umuguzi nkuko vyabaye muri Kenya mu Burundi umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenguza amateka mu minsi iheze ku kigega ntega bizoza cera kandi ata buryo bw'amafaranga leta ifise bwo gusubira gukinagura Perezida Ndayishimiye yisavye amusaba gutorera umuti ico kibazo bagira ati ntaro bine mfise mvoma mu amadolari n'ibitoro ero yo rika neza ijwi rya Amerika
igira hirya ariko madamu niki muri nyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndi wibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruga mana
shofe wenda abona ashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndi bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Croya.
Nkuko mubyumvise rero turimo kugera ku musozo w'amakuru yacu tubibutse rero muri make ingingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho twabwiye ko igisirikare cya Isiraheli kuri uyu wa gatatu cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara ku bice birimo abarwanyi b'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya twanabwiye ko abayobozi mu muryango w'abibumbye ejo kwa kabiri batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Isiraheli no kuba iki gihugu ubu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye abantu mu byabo babarirwa mu bihumbi 400 muri iyo ntara abanyayisiraheli bagera mu bihumbi 200 barimuwe kubera ibyo bitero bya Hamas indi nkuru yerekeye Hamas mu tuza kubagezaho mu makuru yacu ataha nuko mu gihe umwuka mubi ukomeje kuba aho mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Hamas kuri Israel n'ibisasu bya Israel ku birindiro bya Hamas muri Gaza byakurikiyeho haza hari umugambi ukomeye wa Irani urimo kutaboneka neza ikizakurikiraho ujyanye n'ibya nucleaire. Inshuti rero mwarimu duteze amatwi muze gukurikira ayo makuru mu yandi masaha tubagezaho ibiganiro byacu cyane cyane mu gitondo. Mwakoze rero kudutega amatwi, mwari kumwe na Nashwa Kelly Nashwan na Nadia Taha ku buhanga bw'ibyuma, Eugenia Mukankuse kuri mikoro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Mwese mwese mugira umunsi mwiza.